Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru twabateguriye kuri wa kabiri genekerezo rya 10 rusama umwaka wa 2022. Amakuru y'uno munsi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ikiziga cy'umuntu ataramenyekana caraye gitowe mu ruzi Maragarazi muri komine Kibago mu ntara ya Makamba. Amakuru ava ku mutumba Mbizi avuga ko ari umuntu yoba yiciwe muri Tanzania akaza gutabwa muri urwo ruzi. Mu bijyanye n'ubutungane, umunyoro w'imyaka 15 ni wo waciriwe kuri uyu wa kabiri abagabo indwo mu mugambwe CNL no kuriha indishyi y'akababaro y'imiliyoni 16 z'amarundi. Sentare ya Ngozi ikaba yaragirije kuba bagerageje kwica abagabo bane b'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu kubakubita bongera barabakomeretsa. Intererano abarundi bariko barakwa n'umugambwe uri ku butegetsi bwo kubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu ngo nta kindi zigamice atari kubicira. Abavuganye na radio Inzamba bagasaba abarongoye leta kwikubita agashi bagahagarika izo ntererano z'urutavanako. Kaze murano makuru twabateguriye ido nido ni mukanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa duhere mu bijyanye n'umutekano muke. Hari ikiziga cy'umuntu kireremba mu mazi y'uruzi Maragarazi kuva kuri uyu wa mbere nk'uko bivugwa n'ababibonye. Icyo kiziga cyabonywe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere genezo rya 9 rusama umwaka wa 2022 ku mutumba Mbizi muri komine Kibago. Salomo niyo mwungere arongoye uwo mutumba Mbizi aremeza ayo makuru akavuga ko ari umuntu ataramenyekana yagandaguriwe mu gihugu cya Tanzania imbere y'uko baza kumuta mu ruzi Maragarazi. Ni inkuru tubaza George Nimenya.
Icyo kiziga cyabonywe n'abarundi bari bazindutse baje kurema isoko mu gihugu kibaye cya Tanzania. Ayo makuru nyene akavuga ko gitambaye impozo kandi abagandaguye uwo muntu ngo babanje kumukomeretsa ku munwa. Igipolisi cyo ngaho Ikibago kikaba atabushobozi gifise bwo gukura ico kiziga mu mazi. Amakuru atangwa n'abajejwe intwaro akaba yamenyesheje ko ishyirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare ryahamagawe mu ntara ya Makamba bakizera ko kija gukurwa muri ayo mazi kuri uyu wa kabiri. Uwo yishwe naho atamenyekanye ngo akaba ashobora kuba ari mu Barundi boba bari bavuye guca amafaranga mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Nkuko bivugwa n'umukuru w'umutumba Mbizi Salomoni yo mwungere, uyo muntu yiciwe ku butaka bwa Tanzania imbere y'uko aza gutabwa mu ruzi Maragarazi. Amakuru atangwa n'abajeje intwaro akavuga ko bamenyesheje ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge mu ntara ya Makamba bakizera ko kija gukurwa muri ayo mazi kuri uyu wa kabiri. Si ubwa mbere hatogwa ikiziga mu ruzi Maragarazi. Mu kiringo cy'imyaka ibiri abantu barenga 10 nibo bamaze gutogwa ku nkengera z'ubwo ruzi mu makomine ya Kibago na Kayogoro mu ntara ya Makamba no muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Bamwe mu bagiye baratogwa amatohoza igipolisi cyakoze akaba yerekana ko bamwe mu bajejwe intwaro n'igipolisi bari mu bategera bakabaka ibyo bafise imbere yo kubagandagura, nabo bakaba ari n'abarundi babavuye kurondera ubuzima mu gihugu kibanyi cya Tanzania.
Arakoze George Nimenya. Tuhadaniza na makuru mu gisata cy'ubutungane. Sentare nkuru y'intara ya Ngozi yaciriye kuri uno wa kabiri umunyororo wo gupfungwa imyaka 15 abagabo indwi bari mu mugambwe CNL kuriha umwe wese ihadabu y'amafaranga 100,000 n'indishyi y'akababaro y'amafaranga angana n'imiliyoni 16 bose bazorihira hamwe. Mu gihe boheza uwo munyororo batararya iyo hadabu n'indishyi y'akababaro, sentare izoca ibahanisha uwundi munyororo w'agatsindikiro w'imyaka 5. Abagabo bagiriwe n'ico caha bose harimwo n'umukuru w'umutumba Ruyumu bakaba bava mu mugambwe SNL senari kaba yabagirije kuba bagerageje kwica abagabo bane b'abanywanyi mu mugambwe SNDFDD mu kubakubita bakongera bakabakomeretsa bongera babiba amafaranga 56 ibyo navyo bikaba byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ushira ku munsi wa mbere byabereye ku mutumba Ruyumu. Tuwamenyeshe ko mu gihe bafatwa bagafungwa hari abandi 9 baciye batizabo baromoka barahunga kuko nabo bikekwa kugira uruhara muri ico caha. Abarongoye umugambwe SNL muri iyo ntara bakaba batera ivyatsi ugo rubanza bakabona ko ugo rubanza rwari rufise imvo za politike. Mu ntara ya Kirundo hari umunywanyi w'umugambwe SNL azwi ku izina rya Richard Ndikumagenge afungiwe mu gasho k'igipolisi mu Kirundo yagirizwa ko yateye grenade mu bunywero muri Hotel Alpha yo ngaho nyene mu Kirundo aciye indwi zitatu. Iyo grenade ikaba yakomerekeje abantu 4 harimwo n'abapolisi 3. Umwe mu banyagihugu babibonye akavuga ko uwo mugabo apfunzwe ariko azira ubusa kuko iyo grenade yatewe n'umusirikare n'inkuru ya Trifine Kaniwabo.
Amakuru radio Inzambi kura muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu Kirundo atumenyesha ko intandaro ya byose ari amabidane y'igitoro cafashwe n'igipolisi mu gihe bariko barakizura hari kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa 4 igihe cy'isahandwi z'ijoro. Ayo makuru akabandanya avuga ko mu nyuma ariho haza abasirikare bashaka kwa abo bapolisi ico gitoro ariko baranka niho mu nyuma umwe muri abo basirikare yafungura grenade ayitera abo bapolisi ikomeretsamwo 3 n'umukozi w'Hotel Alpha habereye mishamirano. Umupolisi umwe mu nyuma akaba yaciye yitaba Imana. Bukeye niho haca hafatwa Ndikumagenge Richard umunywanyi w'umugambwe SNL yagirizwa ko ariwe yateye iyo grenade ubu akaba afungiwe mu gasho y'igipolisi mu Kirundo. Umwe mu banyagihugu b'uwo mugambwe SNL babonye ingene vyagenze avuga ko uyo Ndikumagenge Richard ariko ararenganywa agasaba yuko yorekugwa atagisabwe.
Twebwe tubona ko ari menanya ariko yakoye ku munywanyi w'umugambwe SNL Ndikumagenge Richard mu gihe yafashwe yagirizwa ariwe yateye grenade ku kabari ku Hotel Alpha hakomereka abantu 4 harimo abapolisi 3 n'usanzwe akora umwe ku iyo hotel. Umupolisi umwe yaciye apfa yitaba Imana ariko intandaro ya grenade asanze abapolisi n'abasirikare bahaririye ku gitoro bafashe video 4 abapolisi baranka kuyirekura ngo abasirikare bayitware. Niho yacamwe agasha umusirikare umwe afungura grenade atayiterera ayitera abapolisi nyine baca bakomereka igihe cy'isaha 7 icyo gitoro bapfuye amatara nyine w'intara Kirundo niho yagitoye mu gatondo agitwara. Niho gatondo hasi hafatwa ubundi kumutengeresha asanzwe yankwa n'umugambo uri kumutegereza evidente niba akaba agipfunzwe basaba ko yorekurwa kuko yuko amaze kumenyekana abateye grenade nta n'umwe yafashwe n'abasirikare habaye akamitwe n'ingoma ariko umunywanyi w'umugambo SNL akaba ari kaburetswa igufa mu gasho.
Uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo kugira atange umuco kuri iryo fungwa ariko ntitwashoboye kumuronga.
Amajambo aherutse gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDFDD Reverie Ndikuriyo kuri uyu w'Imana uheze mu ntara ya Bujumbura ariyamirizwa n'ubuserukizi bw'umugambwe SNL mu bihugu bya Buraya. Reverie Ndikuriyo yagirije abanywanyi b'umugambwe SNL kuba baricanye mu gihe bari bakiri mu ishyamba. Eme Magera aserukira umugambwe SNL mu bihugu bya Buraya avuga ko ayo majambo ateye isoni kandi ari kinyoma cyambaye ubusa. Asaba Reverie Ndikuriyo kwirinda amajambo abibugwanko mu Barundi. Inkuru tubaza Alexandre Niyungeko.
Hari ku munsi w'Imana uheze muri komine Nyabiraba iri mu ntara ya Bujumbura mu gihe umugambwe SNDFDD wari kurakira abanywanyi bashasha b'uwo mugambwe. Mu ijambo ryiwe ry'uwo munsi niho Reverie Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yifatira mu gahanga umugambwe SNL avuga ko atawo buhurumbira kuko urimwo abantu bicanye mu gihe bari bakiri mu ishamba.
Benshi barapfuye bari kwarondera ibiziga by'abapfuye, benshi barapfuye bari kwagwanira abakomeretse. Iki rero ni itandukaniro rininiya hagati y'umugambwe SNDFDD n'abandi bari ku rugamba y'abasenere. Senere iyo umwe akomeretse baca bamwicira kugira ntabagore, ariko twebwe murabona baraturashe baratuzungukana Burundi baratuvuza hanze turagaruka murabona ko tukiriho.
Ayo majambo ya Reveriano Ndikuriyo yamerirwa kure na Eme Magera serukira umugambwe SNL mu bihugu by'Iburayi avuga ko ari amajambo y'ibinyoma adafashe na gatoyi ngo ntiyumve ingene Reveriano Ndikuriyo yegeka ku mugambwe SNL ibyo nyene yama ariko ariyemerera ko byashikiye umuharisi Henri DCD ukiri mu ishamba
uwo musavuga ibiye aje akavuga biriya ariye aje akavuga ibindi hadina icyo twomenya nuko uyo mutware Reverie sibaza yuko ibyo avuga tafya abazi kuko ejo bundi umwaka weze sikure niwe nyine yivugiye yuko aba bari ku rugamba bari kumwe aribo babiciye nawe nyine ko aribo abo yishe we nyine nabyivugiye akavuga ko batari kurwana ahubwo bishwe na bagenzi babo nabo baserebete icyo yivuga rero icyo gihe umuntu aza kumugaragara ukavuga yuko yishe abo bari kumwe bari basangiye urugendo bari kumwe ku rugamba uca wibaza rero abo batambuka rumwe bo byagenda abo cyaba bakomeye bo bagwaye cyangwa bakomeretse numva ko aribo babaganda
Eme Magera hasaba abategetsi b'igihugu n'abo mu mugambwe CNDD-FDD kwirinda amajambo acanishamo abarundi bari mu migambo itandukanye kugira ngo nabo bashobore kwisanzura mu bikorwa byabo.
Inzamba
Turandanya amakuru twabateguriye hariya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda umugwa abasirikare ukurikirana akarere k'ibiyaga binini waragendeye kuri uyu wa mbere ikambi y'impunzi ya Mahama iri mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda amakuru ava mu ikambi ya Mahama avuga ko babonanye n'abaserukira ishyirahamwe hase ubushikiranganji bujejwe impunzi n'ibiza hamwe n'abaserukira impunzi zose ziri mu iyo kambi ku ruhande rw'impunzi z'abarundi bimwe mu byo babajijwe harimwo igituma bamwe mu mpunzi batariko barahunguka mu gihugu cyabo cy'amavukiro idonido na Beni Axera Kana
uwo mugabo w'abasirikare wa MCV wari urimwo intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi y'ipete rya Lieutenant Colonel Pierre Claver Nahimana bataziraga kanya amakuru ava mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko bahashitse ku mutaga wo kuri wa mbere uheze kuva bahashitse baciye batangura kugirana imibonano n'abaserukira ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi HCR bari kumwe n'abakozi bo mu bushikiranganji bujejwe impunzi MINEMA ayo makuru nyene avuga ko babonanye n'abaserukira impunzi z'abarundi n'abanyekongo ba muri iyo kambi harimwe abajeje ugisata c'imibano bita sociale batatu bamwe mu bitavye iyo nama bavuga ko ikibazo nyamukuru babajejwe nabo basirikare ari mvo iyo bituma abarundi bose bari muri iyo kambi badatahuka inyishu abitavye uwo mubonano batanze nuko ico bahunze kigihari ikindi bamenyesheje nuko abahunguka bavuye Mahama bageze mu Burundi bamwe muri bo hari ababuzwe irengero bafashwe nabo mu nzego abandi barafunzwe abandi nabo hari abasubiye kuyanyaga barahunga abitavye umubonano kandi abasirikare bagize uwo mugwi barababajije ibijanye n'uko bavugwa imyimenyerezo gisirikare bibera muri iyo kambi nabo barabihakana bavuga ko ari bihuha bikwiragizwa na bamwe mu bo bahunze abagize uwo mugwi bahavuye bagenda babanje kuzunguruka ikambi baraye ibikorwa birangurirwa ngaho mu ikambi ko atavyo babiteye amakenga muri urwo rugendo bakaba bari kumwe n'abaserukira impunzi
arakenuye Beni Axera Kana basaba abarongoye igihugu guhagarika kubicisha ubukene mu kubasaba intererano z'urutavanako abo n'abanyagihugu bavuganye na radio Inzamba kubijanye n'intererano leta iri kirasaba abanyagihugu bobakwe ingoro y'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega basaba kandi leta kwitaho nyabona gukora ibyoto mu buzima bwabo bwongera kwisununura bakurikire
ingingo mbi cyane muri iki gihe abarundi benshi babaye mu bukene butagira uko bwakwitwa ibyo kandi bikaba bitumwa n'ingingo zafashwe n'iyi leta nyine ibitoro ntibiboneka aho baheruka kwirukana amakinga amamoto n'abana tukutuka mu gisagara cya Bujumbura abantu benshi baratakaje ubuki bari mu bukene batagira uko bwongana abategetsi rero sibo bagaruka bagatereza abanyagihugu bazi neza yuko bari mu bukene butagira uko bungana tubaza yuko boraba ukundi kuntu babigenza kandi noneho abanyagihugu nyine batanga amakori menshi
mu kuri birateye agahinda n'umubabaro kubona umunyagihugu wo mu Burundi aguma yakwa amafaranga aho igitosha yabuze aho isukari yabuze aho amase y'ikizungu yabuze aho ibiciro byaduze ku rugero ruteye ubwoba umunyagihugu wa muri katerekane agwane no kubaho kwiwe kwa misi yose hariho abanyagihugu usanga babaye ku munsi adashobora kuronka n'ibihumbi bibiri ku munsi hanyuma batoza gutera ingoro y'umukuru w'igihugu kugira ngo noneho igihugu nawe asesa kuzwe twiwe asazwa n'amukenya
nubwo gicelewe leta nishira urutonde ngo bwa mwaka umuntu wese dotangana ngo kugira ngo cyubakwe n'ubwo ariko abantu bakijya ngo bivugire gitega ibyo kugira ngo kibuga kanaka abantu bose mu gihugu cyose bingo amahereyano yo kugura intebe yo kubaka ibibuga n'ibyo bose basanga baraduje ibikorwa kandi bakiye amikoro ni make cyane ugiye ku isoko ntibyaraduje n'abahembanye ntibaduje imishahara yabo mbega adoterwa yo duhangana gute batanze ho arengwe ndabwira ko ndabwira ngo umuganda kudaha faranga wanse mushaje
n'umugambwe RDB uri yamiriza izo ntererano zisabwa abanyagihugu mu bikorwa bigenewe leta Jeremy Minani arongoye umugambwe abona ko atakindi bigamije atari gusahura abanyagihugu bari basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina kurikira Jeremy Minani umukuru umugambwe RDB
inyifato y'umugambwe CNDD-FDD ni intwaro mbi ukomoka ko yo kwama itegura imigambi igaca itegeka abanyagihugu ngo bakore mu mufuko abari bo baranguri iyo migambi amafaranga arangura umugambi iyo migambi ave mu mifuko y'abanyagihugu ni kubyukuri nicyo bita ruswa nta yindi siguro umuntu yobiha atari uko ari ubusuma bwo gushaka gusahura abanyagihugu kuko ubwambere hoho mumenye yuko ibi bavuga ngo umuntu wese aterera ashatse sibyo twarabonye si ubwambere babikoze bamaze igihe kinini cyane babikora batangura bavuga ngo abanyagihugu ntibaterere ngo haterere ushatse mugabo mu nyuma bagaca bacinga ibiciro ngo ukora mwaka cyane cyane mu bakozi ba leta ngo ukora mwaka azotangaya bagashinga ibiciro by'ukuntu amafaranga abantu bazotanga bivanye n'ubuzi bakora bivanye n'amabanga bajejwe muri leta kubyo rero utatanze cyane cyane mu ntwaro nk'izi zigikenye ubu ako kazi cukavamwo barakagukuramwo icyo gitsure rero nico burya gica gihindukamo ubusuma bwo guteka abanyagihugu bati ngayo amafaranga muzotanga utayatanze ako kazi uzogatakaza kandi nuko nyine bica bigenda n'amayeri yo kwiba abanyagihugu yo kubasahura bakibagira yuko abanyagihugu bagowe bishwe n'inzara bugarijwe n'amagogwa n'amaganya ku by'ukuri ni leta itababarira abanyagihugu kuko iyaba yababarira abanyagihugu ntiyagomba kubatera inzara ngo ibatere ubukeni ibatere ingorane hanyuma ikibate ngo tugombe dutegura imigambi iyo migambi n'amafaranga dufite yo kuyikora mwebwe ngo abanyagihugu ni mwisope mu murangura iyo migambi kandi bazi ko abanyagihugu nyine ataho basoroma ubukene bubugarije
mu gusozera amakuru twabateguriye tuyasozerere mu gisata c'uburimyi Uburundi burakeneye impinduka mu gisata c'uburimyi s'abakozi ba leta bose bazoza kugwiza umwimbo bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'inyuma yaho umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema ashikirije kuri uyu wa mbere ko igihamba yari uko umwimbu wagenze neza uno mwaka uyu mushikiranganji akaba yasiguye ko abakozi ba leta bidoga ko ifungurwa byaduze ataco baterera kugira ngo haboneke umwimbu inkuru tubaza Vanessa Muhiteka
Deogide Rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi amenyesha ko umwimbu w'abanyagihugu wagenze neza uno mwaka naho hari habidoga ko ibiciro by'ibifungurwa bya nkinigwa bizimbye cyane ku isoko abidogera idudzwe ry'ibiciro ngo benshi n'abakozi ba leta badatahura umugambi w'uburimyi
ibigori kubikura ku mahera amajana 380 ku kiro tukabishyira ku majana 600 kugira ngo mwarumbise kwa akanyamuneza kubenegihugu abantu bidoka cyane na bafilimu nyine cyo ari mukuru cyacu cyo Burundi ama yati akama mbega none habuziki kugira ngo umwe wese ukozi wa leta agira akarima n'ibiburiburi gatoyi ariko kwama aza gusa gusuma mugabo nawe abone kwa icyo ari karaterera mu iterambere
ku bwa Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo iyo mvugo y'umushikiranganji siyo na gato Uburundi bukeneye impinduka nyazo mu gisata cy'uburimyi si umukozi wa leta wari we wese aduze guteza imbere uburimyi
abutabizi no mu biharo byahewuka umwimbo w'Uburundi washikara hafi kuri 70% wo dukeneye hariho igihengeri cya 30%. Ibyo ni ibintu rero atama statistiki ubushikiranganji butwereka bavuga bati muri ibi ibisata himbo ibi abarundi bakeneye gufungura ibi bariyongera abarundi ubavuza twateza gufungura kabiri ku munsi katatu ku munsi bakeneye amasere yarangana gutya nibaza ko mu rundi ho bishobora gukita revolution agricole ko ntiraba uburimye ntibuzuba ngo nukuvuga ngo abantu bose baje kurima ngo bafungure uburimye tezo kokwa nababishoboye babizi eso kwa umufungusonere wese ngo agenda kurima ngo mwimbuce wiyongiye
tubibutse ko umushikiranganje w'uburimye n'ubworozi Deogide Rurema ivyo bishikirije kuri uyu wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye
arakenuye Vanessa muyiteka n'ingazi yo sozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye Jean Marie ndabashinze nabashikirije ndabifurije amahoro ngahe iwanyu na ubutaha